Kwanza atoke mnyamanga mkuru wa ni makara ya kila kabila la Afrika ya kile wewe na president Burundi kuru wa kabili ukiimba kikuru kile Bujumbura. Iyo ni mkuru kigo cha Burundi zaandika kwa Bakisa na Shimi ya banje kumbwira wana wale wa mwelekezo yo kigo cha chifashe ya mwizeza ho gitekanye kubutaka bwacu bwose yongera mwereka nyingi nyamukuru igihe cyo cyashaje imbere mu rugamba rwo kugwanya ubukene no kurondera iterambere rama kugeza hata mu kose karaho cyo gafungura mvuko wose nawo gatunga ifaranga. Yanashimagije imigendere myiza bwite ciwe hagati ya nyamanga mukuru wa ONU umushinwa Teruki Antonio Guterres mu byaga bya Liza Afrika keje president mushya w'u Burundi ya muhani ntazo za shebuja ariko kandi yana se utumwa bubiri nkuko ibiro bya Ivarice ndayishimiye bitangaza. Ikibazo cyerekeye ugarwa wa Burundi ugiriro z'intumwa zasanzwe y'umunyamanga mukuru wa ONU mu Burundi cyo gihugu cyavuze ko kuva ku 31 ukwezi kwa 12 kuzuye umwaka bitegerezwa gushira ku ifunguro zo gutaka isubira kugurura hamwe yanirungikwa yanikekwa kuba baragize uruhara mu gikorwa cy'ubutegetsi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuva mu 2015. Kuri kino kibazo nyuma Wang Chia yabwiye president ndayishimiye ku Rwanda rufite gushaka mu guhereza abategetsi b'u Burundi yabikekwa kuba baragize uruhara mu gikorwa cy'ubutegetsi nyakwigendera afite inkuru zatsinze mu kwa gatanu mu 2015 ariko ko bwifuza kubikora bihagarariwe n'igihugu cyangwa umuryango n'ishyirahamwe zitegerezwa kuba umuhuza mu icyo gikorwa. Mu itangazo rya perezida byasohoye nyuma y'umubonano bivuga ko umukuru w'igihugu yamutomoreye neza ko hagati y'u Burundi n'u Rwanda atamuhuza umunyamahanga akenewe kubera abanyagihugu b'izo bihugu byose bamenyeranye kandi n'indimi zabo zisa. Amakimbirane hagati y'u Burundi n'u Rwanda hari yonyine ni uko icyo gihugu gicumbikiye abikekwa kwihirikwa ry'ubutegetsi akaba ari nacyo kintu nyamukuru gicanisha mu ibyo bihugu bibanyi nk'uko iryo tangazo ribishimangira akaba ari nabyo ndayishimiye yishuye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu biyaga bigari yongeye ko amaze gutangura ibikorwa by'imishyikirano biganisha ku inagurwa ry'imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda yemeza ko nyuma y'imibonano hagati y'abashikiranganji n'imigenderanire y'ibihugu byombi hamwe n'abajejwe iperereza hategekanijwe iyindi nama mu kwezi kwa 12 kuza hagati y'abashikiranganji y'ubutungane kugira ngo bavugane ukuntu yanahantu ajya bikekwa kwihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ryoshirwa mu ngiro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryubakiye kubahiriza amategeko kurwanya kudahana hamwe no kwemanga inshingano ati nicyo gituma kuba ari gusaba ikintu n'igihugu cyacu igihe bafatwa inzira y'ibiganiro mu bijyanye n'ikibazo cy'abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera ibyaha bakoze yibutsa yuko ubutungane butigera bugira imishyikirano. Ibiro bya perezida ndayishimiye risigura intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika yanijejwe yuko abazwe ibikorwa by'ubutegetsi bazohabwa amahirwe yo kuburanishwa bakanacirwa imanza hisunzwe amategeko nk'uko byagenze kuri bagenzi babo bafungiwe muri bahari kujya Gitega ku murwa mukuru wa politike. Bamwe muri bo nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bibyemeza baramaze kwandikira perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba kubagirira ikigongwe. Amakuru y'ijya Amerika ryaronse yo kwizerwa ni uko abafungwa 8 aribo bandikiye perezida Ndayishimiye bamusaba kubagirira ikigongwe. Bagizwe n'intwa z'ingabo 6 zifite ipate rya jenerali hakaba harimo n'abasirikare bato 2. Ku kibazo cy'ubugarwa ry'ibiro by'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi byemejwe n'akanama k'umutekano ka ONU mu 2015 bikaja mu ngiro mu 2016 Bwana Honcheya yasabye ko byokongerwa n'imiburiburi y'amezi ari hagati ya 9 na 12 kugira ngo biba byiteguye neza na cyane cyane mu bijyanye no kurangiza amasezerano y'abakozi b'Abarundi n'abanyamahanga babikorera ukuriha abacuruza bafitaniye amasezerano hamwe no gusozera ibintu byose bijyanye n'uburyo bukoreshwa mu gihugu. Nk'uko umushinjacyaha yagejeje imigenderanire yari yatandikiwe mu minsi ishize umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyine yibukije uwamutumwe ko yuko impamvu zatuma izo biro bibaho ubu zavuyeho kw'amahoro n'umutekano byagarutse kandi ko atangira neza politike zigihari hagati ya leta n'abayirwanya. Yavuze ko ngo icyo cyifuzo ariko ko abahinga b'Abarundi n'abawonu bazakorana kugira ngo bigire hamwe umwanya iyo myiteguro izofata. Rero yabuye kane neza ijuru ryanarika.